bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nshuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira no Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri siyo ya 18 muri kumunaje we Diane Ninahazo.
Hariho amasezerano baba baragiraniye na leta imbere y'uko bugurura iryo shuri. Kubwo rero ikintu kizi imbere n'uko dutegerezwa kumenya yuko umuntu arinza aza kuhiga ategerezwa gushika yubahiriza ayo masezerano.
Uyu ni Donatien Banyankubusa, umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ryegamiye idini rya Islam Komibu mu Buyenzi turi mu gihugu cy'u Burundi, agaruka ku makenga yamwe n'abandi ku vyerekeye ivyigwa amenyeshamana bitangwa mu mashuri atandukanye yegamiye amadini amwe amwe bataravye idini ry'umwana bariko arabifata. Ivyo turaza kwigaruka ko handi hato mu kiganiro c'abagendini ntikize kubacika. Ariko mbanze ndabwire ko Perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe jo kumugoroba yatanguye imishikirano n'icegera ciwe yaheruka gukombura mu mabanga Emmerson Mnangagwa. Ivyo vyashikije kumugoroba wa kuno wa mbere n'umukuru w'abasirikare. Mu ijambo yashikije kuri televiziyo y'igihugu, General Constantino Chiwenga yatangaje ko anenjerejwe n'uko ibintu biriko biratumbera mu nzira nziza kuva abasirikare bifatiye ibintu mu minwe muri ico gihugu. Umukuru w'ibiro vy'abasirikare yasavye kandi abanyagihugu bagiye mu mabarabara ku munsi wa gatandatu basaba ko Robert Mugabe yatanga imihoho ku boguma batekanye no kwihangana. Yamara ibintu ntibiradadanuka kuko Perezida Mugabe ananakuva ku butegetsi mu gihe yabo umugambwe wiwe ZANU-PF wanamukuye ku butegetsi bwawo canke inama nshingamateka bose bemeje kuno wa kabiri hashobora gufatwa ingingo kandi zitorohereza Mugabe. Perezida w'igihugu ca Niger Mahamadou Issoufou yasavye kuri uno wa mbere sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kuye rutanguza amatohoza kuri dosiye rudandazwa rw'abimukira abanyafurika bafatwa nk'abaja ruvugwa muri Libiya. Issoufou avuga ko gushira abantu mu buja ari icaha gihohotera kiremwa muntu. Ati ni naco gituma nahisemo kwitura CPI ngo ifate mu minwe ico kibazo. Issoufou yongeye kandi kunegura ivyo bikorwa bigayitse, yemera ko igihugu ciwe kigiye gufata ingingo zo kwihagarika ari Kaburundu. Mahamadou Issoufou yasavye ikindi yasavye nuko ico kibazo coba mu bizokwigwa mu nama izohuruza umuryango w'umwe bwa Afrika n'umwe bwa Buraya itegekanije kuba ku magenekerezo ya 1990 na 1930 z'ukwezi kwa 11 azwari ya Abidjan muri Côte d'Ivoire. Tugaruke ku makuru ya CPI. Umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kuri uno wa mbere yarasavye abacamanza kumwemerera gutanguza amatohoza muri Afghanistani ku vyaha vyo gufata abagore ku nguvu, koreza igufa abantu vyoba vyarakozwe n'abasirikare ba Leta Zunze z'Amerika hamwe n'ikigo CIA ca Amerika kijejwe iperereza hanze y'igihugu. CPI yifuza kandi gutohoza ku batalibani yagiriza kuba barakoze ivyaha bibangamira agateka ka muntu hamwe no ku basirikare ba Afghanistani yagiriza ivyaha vyo ntambara. Ubaye ubwa mbere Fatou Bensouda aramutwa CPI afata ingingo yo gutohoza ku vyaha vyo mu ntambara vyakozwe n'abanyamerika no gutangura guhangana na leta ya Washington. Leta Zunze z'Amerika ntiri muri CPI, ariko abanyagihugu bayo bashobora gukurikiranwa n'ivyaha bakuriye mu bihugu vyashize umukono ku masezerano yashizeho iyo sentare. Perezida Bill Clinton yahoze aramutswa Amerika niwe yasinye ku masezerano y'i Roma yashinze CPI, ariko Perezida George Washington Bush munyuma yaciye avavanura nayo. Ico gihe yavuga ko afise ubwoba bw'uko abanyamerika bashobora kuzorenganwa hisunze imvo za politike. Nta gihe cashizweho ngo abacamanza ba CPI batangure ivyasabwe na Bensouda, ariko abatwara bafise gushira mu mpera z'uku kwezi kwa mbere umwaka uza kugira ngo bazobe bamaze gutanga ibirego vyabo abacamanza nabo bagaheza bakikorera. Radio Ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vya radio mukunda muca ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewakaburungu.com. Tuno no kuri Facebook adresse ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijuje Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze abanyagihugu muri quartier ya Gasenyi ibujumbura mu gihugu cyo Burundi ariko hubakwa kirimba cyo mukuru w'igihugu bavuga ko bazindutse bagandagarije imbere y'ubushikiranganje bw'ibidukikije kandi bakagabisha ko batarota bahava badahawe imizibukiro yabo turi kumwe ku murongo wa telefone umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Evariste Nzikobanya nka Evariste amahoro
Abaho neza Diane
Abanyagihugu kwerekwa ibasubiye kuzinduka ku kwigaragambya imbere y'ubwo bushikiranganje bwa bidukikije mu Burundi
Abanyagihugu bo muri quartier Gasenyi ariko bakukirimba cy'umukuru w'igihugu bahimuwe mbere basambirwa n'amazo bavuga ko bazindukiye ku biro by'umushikiranganje w'idukikije kwishyuza inyishu muhango nako yari yabemereye yuko mu kiringo cy'indwi zibiri kibazo cyabo kito bacavuye mu nzira bavuga ko barindiriye barahebura uno munsi bavuga yuko baje basubira inyuma no kuvuga yuko baje baguma ngaho nyi bakavuga bako bazohava ari ukibazo cyabo itore umuti
ubona bangana gute ahushikana amaso
abo banyagihugu haje bake muri bo batumenyesheje yuko n'abandi baza kuva ku mirimo batahiraho badasura gutaha aho bari basanzwe basaba indaro abanyagihugu rero Diane no kugira ko baharugwa n'imiryango 42 no kuvuga imiryango 20 niyasamburiwe amazu yari yubatswe ku buhinga bwa kijambere n'abandi 40 n'indi miryango 22 isaba umuzibukiro ku maparasera yabo ku mutungo yabo ngaho mu gasi
hari icyo umushikiranganje arabaha nk'inyishu none
umushikiranganje kuva mu gitondo cy'uno wa kabiri ntarabonana nabo banyagihugu kuko yarafatiriwe n'inama ariko agirisha gushika n'ubu akiri ko aragirisha y'abakozi bakuru bo muri ubwo ubushikiranganje no kubira ko Diane abanyagihugu uno munsi baharuye umuzibukiro bakeneye bavuga ko ungana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni ijana mu mafaranga y'amarundi
urakoze cyane gose Evariste Nzikobanya nkangaho ku bushikiranganje bw'ibidukikije mu gihugu cy'u Burundi bandanye kurikirana iyo nkuru hama makuru yacu yo hanyuma urongera igaruka iko
murakoze na
Ejo gya America Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ivya Zimbabwe biracari udufindo hawe mu mugambweza no PF ati Perezida Robert Mugabe uteguye turakwikuriraho inama nshinga mateka nayo ikagabisha yuko ushobora kwifatira ibintu mu minwe ariko none kugira ngo mu perezida arinde akugwa ku butegetsi mu gihugu cha Zimbabwe birasaba iki kubona abasoda bobo barifatiye mu minwe ibiriko bibera muri Zimbabwe bisigura iki rekumenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana atu ushikire kumu atubwire ibyinshi kuri utwo twazo twose twibaza
ubwigisirikare cyashiraga ibitwaro biremereye mu murwa mukuru kikanafungisha mugabe ijisho byagaragariraga buri wese ko bifuza gushyira iherezo ku kwinubira mu perezida umaze igihe kinini ku butegetsi ariko nyuma y'iminsi ijya kugera ku cyumweru mugabe yaranze kurekura ubutegetsi ndetse inteko ishinga amategeko ikabivuga ko ishobora kumweguza birashoboka ko ari inzira ndende kandi ruhanije kubera uwo bahanganye nawe perezida mugabe ubwe Bwana Lavmo wa Madhuku yigisha amategeko muri kaminuza ya Zimbabwe avuga ko kumweguza bigoye cyane kuko bigomba kurenga kuba 2/3 by'abadepite batora bemeza ko uyu mu president utagikunzwe yagenda
When we say an impeachment in the Zimbabwean context it actually means a trial you are accusing
kuvuga kweguza umukuru w'igihugu muri Zimbabwe bisa mu byukuri nk'ikigeragezo hari ikintu runaka mushinja umukuru w'igihugu kandi mushaka ko akiryozwa musanze icyo mwamushinjaga kimuhama mwahita mumwirukana ku mwanya wa perezida ntabwo ibyo wabikora mu munsi umwe cyangwa mu minota mike uko byagenda kose bitwara amezi menshi kugira ngo kweguza umukuru w'igihugu bigerweho itegeko nshinga rya Zimbabwe riteganya uburyo bune bwo kweguza umukuru w'igihugu ubwo ni ukuba yaritwaye nabi bikabije kunanirwa kubahiriza no kurinda itegeko nshinga kurenga nkana kubiteganywa n'itegeko nshinga cyangwa kunanirwa kubahiriza inshingano za perezida kubwa intege nke z'umubiri cyangwa z'intekerezo icyakora Madhuku wasanga umunyamategeko akwiye kubibonamo amahirwe menshi avuga kuretse kuba perezida Mugabe yarashinjwe guhonyanga uburenganzira bwa muntu no kwima rubanda ibyo rwemerewe mu myaka 37 y'ubutegetsi bwe abanyapolitike bafite ibindi byinshi bakwiye gushingiraho urugero atanga ni nko kubishyaka za NPF riri ku butegetsi ritapfa kwemera gusobanura ibyatumye rikomera biri mu bwicanyi bwo mu myaka y'1980 bwiswe gakuraho undi aho igisirikare kisha abanyepolitike nabo mu moko amwe namwe atarashyigikiza NPF.
If they get him on that, then they are exposing him to that issue about, you know, crimes against you.
Baramutse babikoze bakabimurega, baba babimushyize ku mutwe byose. Mbese baba bamugeretseho ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibindi. Kandi sintekereza ko za NPF kumeza ubu yakwifuriza President Mugabe iherezo nk'iryo. Kuko nabo ubwabo bungukiye cyane mu butegetsi bwe. Icyakora ku rundi ruhande asanga guhiba agaciro by'abagonganisha n'ibyifuzo by'abanyazimbabwe. Mu mpera z'icyumweru gishize ibihumbi by'abatuye mu murwa mukuru Harare bigabije imihanda basaba ko President Mugabe yahita ava ku butegetsi. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo Chris Mutsvango kuri ihuriro ry'abarwanya urugamba rwo kubohora igihugu yavuze ko imyigaragambyo izakomeza kugeza abaturage ba Zimbabwe babonye umugongo wa Mugabe ava ku buyobozi. Gusa amaduka wigisha ibijyanye n'amategeko muri kaminuza ya Zimbabwe wasanga igisirikare cyarasuzuguye ubumenyi n'ubunararibonye Mugabe afite mu by'amategeko.
Even as we move from stage to stage, yeah, so many things that they are not aware of in terms of the law.
Nubwo twava ku cyiciro kimwe tujya ku kindi, hari byinshi cyane batazi mu buryo bw'amategeko. Ndahamya neza ko ariyo mpamvu bamunaniwe ku meza y'ibiganiro, kuko mu buryo bw'amategeko Mugabe rwose ari mu ruhande rufite ingufu. Maduko avuga ko uburyo bwo kweguza umukuru w'igihugu bumuha uburenganzira bwo kwisobanura ku byaregwa. Mugabe ntiyigeze na rimwe arangwa no gutinya urugamba, kandi nk'umuyobozi rukumbi Zimbabwe yigenga yagize urundi rwo rugamba yamaze ibinyacumi by'imyaka yitoza.
Arakoze rero umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana kuri no nkuru ahejeje kuducira ijya nino inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika. Nuko Ijwi ry'Amerika Washington DC mukanya ni kiganiro cy'abanyedini.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kakanya duha rero abanyedini kugira ngo bayage ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano. Uno munsi baragaruka ku makenga ya bamwe n'abandi bavuga yuko amashuri amadini atandukanye adasangiye kwizera yoraba icigwa amenyeshamana gitangwa mu mashuri mato mato n'ayisumbuye, kigatunganywa ku buryo kiza kiratangwa hisunze ukwemera kwa bose. Narijya bwizwa nshingiro rivuga ko igihugu cy'u Burundi atawucegamiye mu madini. Reka duhikaze mugenzi wacu Haisa Liliane na Mahoro i Bujumbura atangura twakirira abo bari kumwe hama baheze baduge ku ijambo.
Ndi kumwe na Pastori Seti Nkeshimana arongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu Burundi. Amaroneza Pastori.
Ego ndabaramukije.
Turi kumwe kandi na Patiri Edi Kwizera ashinzwe gukurikiranira hafi amashuri yegamiye Katolika muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Amahoro Pati.
Mahoro.
Ego undi turi kumwe hano muri studio ni Donatien Banyakubusa umuyobozi w'ishure ryisumbuye yegamiye ni ya Islam Komibu Buyenzi. Amahoro neza umuyobozi.
Amahoro cyane.
Tutarinze guteba, reka duhe ijambo pastori kicigwa cigishwa hanini n'abakatolika kurusha mbere abaporoti. Mwebwe mubivuga kwiki?
Ica mbere nuko bigaragara neza ko idini katolika mu gihugu cy'u Burundi yagutse cyo ntaho biharira, maze rero rikaba rifise ritunganije amashure mu gihugu cyose, hanyuma rikaba rifise n'abakozi bakwiye. Ihe rero bahamagaye kwigisha ico cigwa kijanye n'ivye n'inyigisho za religion muri mwisho rya ryo ryose Katolika yama iri maso ya migavye. Cyo ndabivuga ko nuko n'andi madini nayo yokwiyungunganya
pati ngo mwibwe muri katolika muri maso kurusha abandi mu bijanye no kwigisha ijambo ry'Imana muri ico kigwa cikatikisimu namwe niko mubibona nico gituma vyifasha uko biru
nituri maso kubera yuko ari byo tutwibwiriza ariko biri mu bikorwa tubwirizwa gukora biri mu bikorwa tubwirizwa gukora turazi neza uruhara ikigwa ijambo ry'Imana rufise mu buzima bw'umunyeshuri ari ku ishuri nico gituma rero igihe cyose tubonye ku mashuri yaba ayegamiye Ekleziya Katolika canke nayandi yose ya leta hariho ijya saha yo kwigisha ijambo y'Imana twebwe tuyagerageza uko dushoboye naho dushobora gushika tukiyungunganya kugira ngo ico cigwa tugitange pazi twaravuze ngo turasaba ko zibakwiye ego cyane iryo jambo y'Imana nuko litigishwa n'abasaseredoti gusa ariko ariho nabandi bakiriso babarayike badufashe tugashobora gushika aho duteweza gushika hose
none ubunye ko hari amadini menshi kumenga none katolika niyo ifisi kibanza kinini abo bandi ntubona kumenga mu mwabibagiye
ntabo twibagira na gatoyi kuko aho dushobora gusabikanya iyo saha kugira ngo tugishije iryo jambo ry'Imana naho tutoba dusangiye uko kwemera aho bikunda iyo saha turayisabikanya
haraho bizabimeze gutyo nyo mukasabikanya iyo saha
yego harabo dutangwa twisabikanya mugabo munyuma bakaduta hagati bakintuweze ngo babandanye hamara twese tukabandanya kuko twebwe twabiringanije neza turafise indinganizo tukorerako
ego turagaruka mu handa imutubwira iyo ndinganizo muyobozi w'ishure gisumbuye gyegamiye idini ya Islam mwebwe kuri iryo shure ryanyu komibu buyenzi biraboneka yuko ahanini naho gyegamiye idini rya Islam abanyeshure benshi n'abakiriso ariko tukaba tuzi ko mu programme yanyu mushira imbere kwigisha ijambo ry'Imana rya Islam canke Koran bobo ntimwumva ko abo benshi bataronka inyigisho zari zibakwiye bivanye kwizera kwabo
hariho amasezerano baba baragiraniye na leta imbere y'uko bugurura iryo shure kubwo rero ikintu kiza imbere n'uko dutegerezwa kumenya yuko umuntu arinza za kuhiga ategerezwa gushika yubahiriza ayo masezerano umunyarwanda mwanya wategekanijwe kwiga ijambo ry'Imana religio kwigisha religio ijanye n'ubwisilamu muga ntikibuza yuko nkuko bamwe bari bavuze ati umujyango w'abakatolika ati warisuganije gusumba abandi baje baradusaba yuko bakeneye nabo yuko boza baratanga ico cigo aca tuvuga tuti ntangorane iyo mushoboye kwiyegeranya mukabikora neza aca baza ku munsi wa gatanu saa 6 n'iminota 15 ku twebwe tuba tugiye gusenga
mukoresheje umwihwezo wanyu kandi n'amashure ategamiye ishengero rya katolika dusanga inyigisho za katolika arizo zizi imbere kurusha kandi zitabazigamiye ishengero rya katolika
birasanzwe navuze ko umwanya kugisha ico cigwa si ekleziya katolika ya uvyaye
muga mwaraci hari ijukuntu
kuko twari tuhari none nabandi nibaze no kuvuga ngo nimba twakumva ibintu kumwe imbega ikicigwa gifise ihangiro iriye twebwe iwacu muri katolika ihangiro ryifise sinyigisha nkomeza kwemera sikatesheze icigwa cy'ijambo ry'Imana ingene twe tukitumbereza kidufasha kwereka umwana gutahura icari uwamuremye nico yamuremeye iyo rero twebwe tubonye ku ishuri ari iryo washanka atari iryiwacu iyo saha ihari turagenda tukavuga yuko iyo saha tukeneye kuyigisha ntawe turirukana ngo ntuyisangiye n'abandi abandi nibaboneka abasinzwe kuringaniza ivyigwa bazokwiga uburyo atacu vyononye basangira umwe atwarabiwe undi atwarabiwe undi atwarabiwe canke mugaburi iyo saha ivyo vyova n'indinganizo y'ishuri gabo twebwe ntitworeka ngo abandi bararetse
komibu buyenzi mwebwe uko kuno musabanyeshure benshi baba kiriso nimubona yuko hageze ikicigwa ca rurijo bamwe bamwe bamera nk'abadebukirwa gatoya kuko babona ko muri ko murabigisha ibitajanye no kwizera kwabo
nk'ubu iyo ariko ariga nk'ukwandika nk'icarabo n'ibintu mu Burundi tudasanzwe tumenyere umwana rero n'abakatolika canke abakiriso muri rusange ugasanga mbere bavyize babishira ko umwete
mbega none nkamwebwe murongo runo rwego rujeje gutunganya amadini iki kibazo kijanye no kudahuriza ku kwizera kwa bamwe n'abandi ntimona ko bishobora kugira ingaruka mu gihe byo bandanya bimeze gucyonye
kuri bijanye rero nuko hari amadini yoba agomba kumira yandi ivyo biriho bitewe nuko atagwego rujejwe gutunganya neza ivyo bintu novuga mu gihugu ruhari kuburyo amashure yose agihurizako no munsi jewe na sanze dufite amashuri ari mu migwi ine ari amashuri ya leta ari amashure yegamiye amadini hariho amashuri y'aba prive basanzwe ataho begamiye hariho na amashuri y'abikorera twabo b'abanyamadini bagaca rero bavuga bati twebwe twakira biwacu tukigisha biwacu ujutari biwacu twigisha ivyiwacu muco gihe rero umuvya niwe ahitamwo urinzo murungika kuri iyo shure uba wavyemeye cyo nocha mpanura abariko baranyumviriza nuko imbere yo gutwara umwana ku ishuri uhakikisha ko iyo shuri ujanye ku mwana wawe indero azo hakura mu bijanye n'imyizerere ari indero wipfuza ko azoronka
ico oye ndakumenyesha utuntu tubiri iyo umuvyeyi ajanye umwana ku ishuri ikintu ca mbere na mbere ahagararako si ibijanye no kwemera ica hagararako n'ubumenyi umwana agiye kuronka aho hantu ikigira kabiri no kumenyesha nuko kwebwe muri iyo ntumbero kwigisha ico cigwa nakubwiye ko twe twifata nk'icigwa nk'ibindi nico gituma twe twugurura imijyango mu nyigisho dutanga ndabwo nk'akarorero mu 11 twebwe turigisha histoire z'andi madini ya budista abajudayisme ayisilamu aya mahorije ari revere na yandi no revere no kuvuga ngo ntituvuga ivyiwacu gusa
ikiganiro ni camadini atandukanye kwijwi rya Amerika kuri iyo myidogo y'abavyeyi bamwe bamwe bavuga ati abana bazatubwira ibintu bidasa no kwizera kwacu ni gikimo babwira kubijanye n'ingene boshobora kubangikanya ukwiga hamwe n'ibijanye no kwizera ku mashuri atandukanye inyigisho baba
ndize nimvira yuko umwana wanje ndamutwara ahantu nzi yuko icyo shure gyegamiye idini kanaka bidahuye n'iki wanje n'uruhara rw'iwanje yuko mu nyuma nanjye ngaruka nkamwigisha canke nkamurungikira abantu bashobora kumwigisha nzi yuko nta muntu aza akakubwira ngo cyangwa ndu muislamu kubera nje kwigisha religio ngo ngine yuko ngo mwese ngo mwinjira mu bwislamu canke ko ndu mukatolika ngo ngine yuko le protesta canke abayisilamu ngo baje muri katolika soko cigishwe nibaza rero yuko ngirango ico bintambamye cyane kuko najewe
ndagusubije inyuma nk'abaporoti boza gusaba hajya ku ishuri wanyu kuza kwigisha mwo bahakanye
babisavye tukabona yuko vurema babikurikira ntaco buza ko tuba
abyo twari tubuze tuzoza
oya ico twanka gusa ico twanka ni ibintu by'akajagara we nitwemera yuko bagiriraho kirt dukeneye yuko bigarurije yuko ari ikigo ari siyanse apana yuko baza baje kugiriraho imisa cyangwa ibindi
pati ko imana ari imwe ivugwa ubwo nyene niho bagushira ku rugero rumwe izo nyigisho zikatikisimu ikaba icigwa nka kujya kandi ma siyanse nyene atangwa mu mashuri
twebwe n'ibyo tugira twebwe tugira iyo twe dushatse kugira ikintu bita inyigisho nkomeza kwemera ibijanye na kiriziya katolika gusa duhamagara abana bakukire kiriziya katolika iyo tugomba kwigisha abana ibyo gusangira murumva twa turabyigisha mu mashuri tubajana kwabonye abana bifuza gusangira hageze kwaja kwiga bakarondera umwanya yuko turigisha abana kuraganira muri vata byigisha mu mashuri turabahamagara bakagenda ku ruhande n'ibindi n'ibintu uganda dondagura twebwe nayo babwiye kuba mu ntango ikicigwa uko twacubatse ni cigwa nta yandi n'ibindi byigwa byose navyo irafise n'urutonde rw'ivyigwa prandiko murafata umwana musabika ya religio muzosanga hariyo prandiko kumwaka 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 kuva mu wa mbere kuduga sinzi ko abavukanye baba protestanti baba badushapfuriye mugaba dushapfuriye ntiwaba ari mukuri kuko tubigira ko tubishoboye nagenda abasahubwa nabo batera intambwe iyo saho ko leta yiduhaye yo kwigisha religion nk'common science baze bakore programa babitondeke hama baze bigishe hari abantu sanga bavuga bati twe turashaka kuza kwigisha ijambo ry'Imana ko gati muraza ukazibona araje na bibiliya gusa no musa gasoma ibyo muri Izayi agasegura ibyo eje gasoma uvyahishira intumwa agasegura ibyo oye ukabona ko umenga nta rukurikirane ruhari rw'ibyo umwana ari kwariga
none pastori ni gute hoshobora kuba gutunganywa neza ikicigwa kugira bamwe bose bumve ko basika ibanza bivanye no kwizera kwabo ubunyara madini menshi kandi birazwe
uko jewe ngomba navyo gutunganywa nuko ubwa mbere ubushyirangaranye bwa leta bujejwe indero n'inyigisho mu mashure iki kibazo bwo kigira icabwo bagashiraho programme hanyuma bakamenya ko mu gihe cyo Burundi amadini atandukanye ariko araza ariko kubera bidakunda ko idini ryose rironka ikibanza numva boshaho imigwi itatu umugwi wa mbere ukaba w'abakatoliko hasanzwe umugwi wa kabiri ukaca wa umugwi wa yamadini ajanye n'inyigisho zo muri rusange bita abaporoti hanyuma umugwi wa gatatu ukaba umugwi ujanye n'aya madini avuga ari abakristo aho n'abayisilamu n'ababahayi n'ayandi n'ayandi azogendera avuka muri ico gihe rero iyo migwi ihari ikabizwi umugwi wose nimba urimwo amadini menshi iyo migwi yoheze igafasha kugira ngo umugwi wose ugire ikibanza bagasha bagaruka mu migwi bakavuga bati twebwe rero zohana amasaha programme yacu niyi bagashaho na programme akuye kujaho programme y'ivyigishwa buryo hasanzwe ro programme ibiharuro y'igifaransa y'ikirundi harakuye kujaho na programme kuri buri mugwi wingene icigwa carurije cotangwa
pastor nashaka ndabaze uko nta kuntu bogira gushira ku rugero rumwe inyigisho zitangwa muri ico cigwa ku buryo umwe wese yisanga yaba umuporoti umukatolika canke umuislam mwose akumva yuko afite ikibanza muri ico cigo
ego habaye iki kintu cyo gushira ku rugero rumwe cyo mwise harmonisation cyo baciza cyane cyo cagiha na wa mwana akaryo kukwitiramo iyo harmonisation rero ahigorera ninde ava ayikora nujejwe no kwita mu gifaransa la gestion y'indero ngacha numva rero notera kakamo yuko ababijejwe iki kibazo bo gifata nkankama mbere mfashe kano kanya nyene ndanashimire i radio ijwi ya Amerika itwemere ko iki kibazo tugishira habona yuko amadini amwe yakomeza kwiharira indero igisata cyo kwigisha abana ijambo ry'Imana muri kazoza tuzohava dusanga ayo madini ariyo afite ijambo ikomeye mu vyindero fatye ku ijambo ry'Imana twaca tuvuga nkangurira yandi madini nayo taravyumva uja hamwe kugira ngo aho hose hari tangirwa ubumenyi niki cigwa gihagaze ku ijambo ry'Imana ikicigwa ca horisho naho gishikeyo mu mashure nta imiryango yugaye haba mu baporoti haba mu bakatolika haba mu bayisilamu buri dini riremerewe kuko igihugu cacu ni igihugu cubahiriza umuntu wese mu myizerere yiwe gacaro nsaba ko vyobandanye ku umuntu wese akizera atagahato ama kugahato ni gaheze ngo gace kinjizwe mu mashuri yakwiriye kuba ugusamara ngo tuhave dusanga hari amadini ariko arafatira rwaruka rwacu arufata ku nguvu niko novuga agwigisha ivyo tipfuza canke bavye batipfuza hariho rero uburyo bwinshi bwo gufata ku nguvu hari uburyo bwinshi guko umwana ashobora gufatwa ku nguvu akigishwa imyizerere atemera dufata nka akarorero ishure su convention kanaka abigisha bagwiriye araba bafise basange kwizera no kwemera bagacavuga bati umwana ntibanabivuge washaka ariko bagasana bavyerekana bakabigendera bakabikora ugasanga umwana badahuje imyizerere natoneshejwe usanga abantu banavuga ati kugira ngo ntone kumwigisha kanaka reka nje gusenga ibyo sivyo niremera twaravyara tubako itwiga ibyo byari bihari wasanga umuntu agerageza kuja kuririmba kuja gusenga
akakurikira abandi
kugira ngo atone ahubwo kubayobozi ejo ni hagera gufata ingingo afate ku ingingo nziza ibyo nibyo jewe ndiko nita fata nguvu akwero kuba umwidegemvyo haba mu bayisilamu haba mu baporoti haba mu katolika umwana agafata indero ipfuza mu bijanye n'imyizerere
yego murakoze
ko amadini atera agwira hama akaba yabifuza kwigisha iyo jambo ry'Imana kwegwe ntangorane igihambaye nuko iyo nyigisho idahara mu buzima bw'umunyeshuri uko badatubwira ati uyindinganizo shasha imeze uko twebwe tuzoyikonforma ko uko nyene kuko twebwe nakubwiye ko tuzi neza uruhara ico cigwa gifise mu buzima bw'umwana
ego murakoze cyane umuti nayo madini yandi natera intambwe ahagurukira iki kibazo cyo gutanga inyigisho z'ijambo ry'Imana mu mashure nuko rero ni kureye majambo meza turangirije ko kino kiganiro cy'uyu munsi nkabashimiye abatumire baje kuduterera ivyumviro kugira dusangire ijambo ndashimiye pastori Setting Heshimana murongoye ugwego rujejwe gutunganya no gutunganiriza amadini n'amashengero mu Burundi murakoze pastori
ego nanje ndabashimiye mwakoze kuntumira muri kino kiganiro
ego undi nshimiye ni patiri Edi Kwizera mushinzwe gukurikiranira hafi amashure yegamiye katolika muri diocese nkuru ya Bujumbura murakoze patiri Edi
ego urakoze ndashimiye n'abatwumvirije bose
ego turashimiye kandi Donatien Banyakubusa umuyobozi w'ishure gisumbuye yegamiye idini rya Islam Komibu Buyenzi turabashimiye umuyobozi w'ishure
nanje ndabashimiye no hanyuma mubonye kwari cyo terera murazo ntumira
ikiganiro cy'uyu munsi nakigarukiye naho ubutaha
reka Raisa Liliane na mahoro nawe tugushimiye cyane kuri ico kiganiro waruremeshereje ibujumbura ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kabe no ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere yuko duhana gahindukira twabatumira mu biganiro byacu biri mu masaha ari imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika kuri micro mari 10 na Diane nahaze muhinga bw'ivyuma ya Innocent Kimenyi uko turi babiri twempi tubifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.